Murumva radijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya makuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera kuntureka zivugwa muri Sudani. Impande zibiri ziriko ziragwanira kwigarurira umugwa mukuru wa Sudani Khartoum zemeza ko zaguye ibice zafashe ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu b'i Khartoum bavuze ko habaye ibitero by'indege n'ibikoho bya muzinga ejo ku munsi wa mbere. Wabaye umunsi ugira gatatu igisirikare cya Sudani gitana mu mitwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces. Volker Perthes n'intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani yabwiye amenshi makuru aho ari i Khartoum ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi 185 bamaze kwicwa n'abarenga 1,800 bakomeretse kuva izo ntambara zitangura ku munsi wa gatandatu. Ibitigiri by'abishwe bishobora kwiyongera mu gihe abakomeretse badashobora gushika mu bitaro kuvugwa. Igice kinini cy'umugwa mukuru nticagira umuyaga nkuba n'amazi ejo ku munsi wa mbere. Iyo mishyamirano kandi yarahungabanije n'ibindi bisagara bya Omdurman na Bahri aho ibitaro ibiraro bibifatanye na Khartoum byazibiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere kandi yarateye ibyatsi izo ntambara ahamagarira abakuru b'impande zishamiranye guhagarika vuba bwango ubwo ruhagarara bakagaruka na ituze no gusubira kuganira. Ibisirikare uko ari bibiri biriko biragwanira gutegeka Sudani byarigeze gusangira ubutegetsi bw'imfata kibanza. Abagwanira ubutegetsi ni General Abdel Fattah al-Burhani arongoye igisirikare cy'igihugu na General Mohamed Hamdan Dagalo arongoye muhari RSF. Umuhari RSF wemeza ko wafashe ikibuga cy'indege hamwe n'amakambi ya gisirikare. Igisirikare nacyo cya leta cyemeza ko cyongeye kugenzura televiziyo y'igihugu. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani ryavuze ko abasivile hafi 97 bamaze kuhasiga ubuzima n'abasirikare 45 ariko ibyo bitegere byariyongereye. Abahamagarira guhagarika iyo ntambara ku mugabane wa Afrika barimwo ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe IGAD rihurikiyemwo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ujejwe iterambere. Iryo shyirahamwe IGAD ryavuze ko perezida wa Kenya William Ruto, wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'uwa Djibouti Omar Gere bazoja i Khartoum gufasha guhagarika iyo ntureka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Amerika aho ubutungane buvuga ko bugiye gufasha Ukraine mu twigoro irimo two gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe n'Uburusiya muri Ukraine. Umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika Merrick Garland yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kugena umushikirizamanza hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko bazofasha muri utwo twigoro. Garland yavuze ko uwo mushikirizamanza azofise icyicaro kuri sentare y'abanyaburaya iri Irahe mu Buholandi hari nyuma y'umubonano yagiranye n'umushikirizamanza mukuru wa Ukraine Andriy Kostin hano i Washington. Abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane muri Ukraine bamaze igihe bakorana n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika mu gutohoza ibyaha byo mu ntambara. Muri ibyo byaha hari ubwicanyi bwakorewe Abanyamerika mu gihugu cya Ukraine. Kongere ya Amerika iherutse no guha ububasha ubwo bushikiranganji gukurikirana abagirizwa ibyo byaha byo mu ntambara bari ku butaka bwa Amerika. Uburusiya bwo buvuga ko butigeze bukora ibyaha byo mu ntambara kandi bukanahakana ko butera abasivile mu gihugu cya Ukraine. Kuri Amerika kandi Taiwan izogura misile 400 ziteregwa ku mato zikoregwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba iriteguye mu gihe yotegwa n'Ubushinwa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ayo masezerano yo muri yaridi umwe n'ibice 17 by'amadolari za misile ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa kane ariko ntibwavuze umuguzi wariwe. Ikimenyesha makuru Bloomberg cyo muri Amerika cyashize ahabona ayo makuru nico cyavuze ko umuguzi ari igihugu cya Taiwan. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwaranse gutomora ko ari ayo kuri ayo masezerano, ariko uvuga ko Amerika igiye guha Taiwan ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira umwatsi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Canada abakozi ba leta barenga ibihumbi 155 baragabisha kuja mu myiyerekano ku munsi wa gatatu wejo mu gihe batokumvikana na leta ku kudugirizwa umushahara hamwe n'ibindi basanzwe basaba leta. Abo bakozi bakora mu bisata birenga 20 harimwo n'icamakori, bakora ata amasezerano y'akazi bafise kuva mu 2021. Bumvikanye mu ndwi heze kuja mu myiyerekano mu gihe atacova mu biganiro. Abategetsi barongoye sendika yabo bavuga ko izo mpande zibiri zitaregereza kumvikana ku mushahara, ku gukingirwa mu kazi, hamwe no kugukorera mu ngo zabo. Bavuga ko bamaze imyaka hafi ibiri bari ku meza y'ibiganiro, ariko ko barushe kuguma barindiriye ataco babona. Baragabisha ko mu gihe atamwumvikano uzoba urashikwa ko igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri uyu munsi wa kabiri, ko atankeka iyo myiyerekano ico izoshitangura ku munsi wa gatatu mu gaturuturu.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 41. Kuri w3 radio yacu voa.com, naho murahadusanga naho kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram, mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: mu Burundi ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi na leta riremeza ko rigifite umugambi wo kurihagarika burundu.
Ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubarema intandiriza, kubomora amaperimanase n'ibindi. Tubona neza yuko babifiteyo bitumbera uravye nayo majyamba bagenda aravugwana n'aho batware bakomeye.
Depite Agathon Rwasa ayoboye ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Mu Burundi aho kandi ejo inzego za polisi n'iziperereza byazindutse bisaka mu rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe. Naho muri Sudani intambara hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri icyo gihugu igeze ku munsi wayo wa kane. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Polisi y'Uburundi iri kumwe n'abakozi b'inzego z'iperereza ejo bazindutse basaka mu rugo rwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni. Basatse mu rugo rwe ruri Bujumbura no mu ruri mu ntara ya Rutana. Izo nzego zirakeka ko haba habitse amafaranga menshi. Eloge Willy Kaneza akomeza inkuru.
Kuva mu gatoto ruka kuri uyu wa mbere, abapolisi benshi babonetse ku rugo rwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Uburundi Alain Guillaume Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira ubuteruko bw'Uburundi. Nk'uko abahaba babibwiye Ijwi rya Amerika, igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana, ariko umuna komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuwapeji n'abandi bapolisi benshi. Niko baziboneye batubariye no ku wundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura byaruko nyene uri muri karitsiye ya Gasekebuye mu manuko bwungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganirwa rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru by'iperereza. Mubaje gusaka twabonyemo abantu bambaye kostime bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza, yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza. Niko babibonye bongeye ko Naona mategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubagwa mu gasekebuye n'igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi niko umwe muntu wazangabo zegereye umushikanganje ajeje rw'umutekano yabwijwe ya Amerika mu rutanayi nzu yabaye kwitakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo nibuga by'inkino kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru rw'injiriro zifitwe n'umwana w'umwigeme hakora nta rundi rufunguzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi umushikizamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ku izo nzugi zibomorwa umutangu teka itakwa jamazu wahoze ari umushikanganje wa mbere w'u Burundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nkuko amasoko yacu yabitubwiye Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibipfobya by'amafaranga menshi muri iminsi harike ku muntu yoba afite amamiliyaridi 20 mu nzi we wenyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'abika amafaranga mu mazu na president Evariste Ndayishimiye amazimisa by'ijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkinguzamateka biri hamwe
kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mose mwasanzwe ibyo bihara n'abigize ibipapuro niho muzobyeme
uzabigira ibipapuro
yagane muri banki hakiri kare bantu
kuko mose n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga ibihara n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
iyo rya Amerika ryashatse kumenya niba irisakwa ryo fatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nkuko president Ndayishimiye yaziyemeje yakije ku butegetsi mu 2020 maze rihamaga umunyamategeko Dieudonne bashyiraho ishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza
bishobora kubamo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga nibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko irimo mu Burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
neza bashyiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru y'u Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi bigendereza baje mu gasekebuye ka Bujumbura arengeye umwe bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikanganje bw'umutekano yatwemereye iby'amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa ni bake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi ibisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroya haca nk'ibyagenze gute mu ntango zo kwa 9/2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikanganje wa mbere arengeye umwe bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikanganje bw'umutekano nta mvuzo zigeze zitangwa n'ibiro bya president Ndayishimiye gusa imiti niki mbere yaho harumvikana mu mvugo za bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo wi we atanga ishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikanganje wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yari muzamwenyura cyane arengeye umwe bunyoni ni we wenyine kugera ubu mu Burundi afisipete bya commissaire de police general zingana na marashale mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikanganje wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwikeretse ko afite amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko gero nta rwego rw'ubutungane rwabyerekana umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yitabye telefone ubwira tubwire neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikereka ko amazu ya bunyoni arimo ibifobya by'amafaranga umuvugizi wiwe Agnese Bangirikenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuye ko hari mu kwa 12 umwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya rutura cyagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajyagateka kazina muntu mu Burundi rero yewe wika neza
Aho mu Burundi kandi ishyaka SNL ritavuga rumwe na guverinoma riremeza ko rifite umugambi wo guhagarika burundu umuyobozi waryo Depite Gatorwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza gukoresha inama ntiyari iteganijwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize agatorwa sa yabiganiriyeho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Diane Nininahazwe
kuko twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganje aranterefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarongikiye hanyuma ndabaza nti none ko bumviye ko ari ikosa rekaho ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye ntiyagira kabisa
iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bw'igihugu twavuze itariki mugabo ko batutavuze itariki na nyine nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane nuko twavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDF uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi abiri ngo SNDF izoba ngo itakibaho ngo izoba yayihejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya
kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje
amasaha yararenze yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye izaho 8 cyakora uwo bwo tugende twaciye tubandikira bukeye twarandika ikete twarabijanye tubaha irindi sango turarindiriye nawe nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'itwazo nyine nk'uko ukunduko
hari ivyo mwari muciye ku masonga mukanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya
amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino amadiskuru akajamba avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe tukabona rero ku mbure n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi bikabiteye amakenga turavye ku mbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira canke ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa kubarema intandiriza kubomora amapermanase n'ibindi tubona neza yuko babifiteyo bitumbera
imvugo iri muri SNL isa nk'iyo menga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashyirahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye agatorwa sa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe
urumva hari imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'iyo gukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugacubona n'inyifato y'abatware bamwe bamwe hari hasi yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo babihari haherera mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo
mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buziba burumanije imyaka itatu ramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri SNL mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanota angana gute muri ko muratanga
kintu twabonye nuko menga ubutegetsi ntibuzyo buriko buraja menga nugutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri kiringo ngo tubone yuko carangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe 100,000 by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira uno munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga 900 cyazinze rwose ku mburi 1,200 uyu munsi igwa 3,500 hagati 3,500 n'4,000 wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100,000 cyangwa 120,000 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abashijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumbure bo babona ibyo bafite bakibaza ngo bose barabifite none ko bavanga Burundi batunze ko badushora ibintu bingana iki mu mahanga
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaje kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko Burundi atabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nkuko hari ibyo dukeneye kuba twoshora mu mahanga kugira ngo turonke amafaranga y'ugusuma ibyo tudashobora kuronka ngaho iwacu.
Honorable Agathon Rwasa muramutwa umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhayije rya Amerika.
Natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.
Aho mu Burundi kandi abagize imiryango irenga 200 yahitwa Buhina mu rizoni ya Kiyenze muri komine Kanyosha ho mu ntara ya Bujumbura baravuga ko barimo kwirukanwa mu masambu yabo iyo miryango iranenga ubutabera ko ntacyo burimo kubafasha barasaba ko urubanza rwabo rwakongera gusuzumwa. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Urumva rero higeze mu kwindwi 13 bo bemerize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kavamahanga mu 1977. Muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo.
Urumva rero higeze mu kwindwi 13 bo bemerize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere. Nacakiri ngo sentare yababarira ntibariko baracubahiriza ibyo bari batubwiye ko twe tubanza kurya bikera biri muri Nyatongo ntabyo turiko turarya niho bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buza busuririrako utwirirwa inzara n'ibitoki umusakazi ngaha yari yaririye agacoki hejuru kujya kumutavuga tudasonje byose bararura bidakomeye umuzaniranyo twarakumbagara tukavuga ati nimeze gutwononera ibintu natwe twasaba yuko icyo gihe cyogera tumaze kuronka arafantu twihura.
Aba banyagihugu bashobora gutakaza amahektare 5 y'amatongo ubuseruka iyo miryango ukora 200 tarsise baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa ry'ugo rubanza ryabayemo akarenganyo kuko sentare nkuru Kabezi yaruciye nabi.
Ugo rubanza rugira rutwangaje ni rubanza rwaciwe ntaga cyatapfuye ntakarenga umworo haci yacu wundi muntu arumenyeshwa rupamwe impaka ivuga ngo ntakarenga umworo aracinze kandi atariwe yabura none kayemwe ndituye abarundi twoba mu gihugu cyata yahatukomoka ko yahavukiye muri 1933 none ubu tuje twebwe tugire gute.
Banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu gucura urubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe.
Icyamere twe twaneguye ngiye ni kwereke batatwumvirize ngo babanze twumve ko twuburana tuze kwiteri twe tunese bavuge ko twafikije ujya mugabo
kuko ndabye ndishyo ntare ya Kabezi niyo yatumye akate kari kose ka kandi ubwo rubanza ntirwaciye ni mu gacimbiri ngo abashinjacyaha nayo mu gacimbiri babanze bakumvirize kuko igihe uri kuraburana n'umuntu ugasanga yo bakurusha uko angana nta jambo ushobora kugira usanga yageze hafi y'icanga wowe ukagira ati ngiye kwiregura ngo ugasanga nta jambo ufite bivanye kaba yamaze gukora wene turire nibyo bituma umuntu arenganwa.
Isoko ryacu ryaragerageje kurondera sentare inkuru yo mu Kabezi abo nabo bakaba barishuye ko atacu bashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacizeye amasentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'inzo zosubira kuburanishwa ku mugina.
Umukuzo w'abarundi nagomba twandikira wete rudusubiza ku mugina twe tuburane nkuko president yamabivuga ati imanza zana na nyuma sentare nzigende ku mugina zumvizwe n'abantu bo kumasiga baba bazira ubu rero twe tumara subira mu mugina ngo amasura gakora kandi amasentare ndasurisha abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu nico gituma abantu bagiye koma
hagataha. Kuri uyu wa kabiri imiryango ivuga ko irikirangazwa mu matongo yayo yari yituye umuhuza w'abarundi wonawe amakuru isoko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha. Isoko ryijwi rya Amerika ryarondeye kandi umuryango wa Kavamahanga uburana niyo miryango ivuga ko irikiromogwa umwishura ko utavugira ku maradiyo. Imyaka 45 iraheze uru rubanza urubanza rw'iyi miryango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na matati ya matongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza
intambara hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri Sudani igeze ku munsi wayo wa kane ku munsi wejo habarurwaga abantu bagera ku 100 bamaze guhitanwa nayo umukuru w'igisirikare cya leta General Abdel Fattah al-Burhan ahanganye na General Mohamed Hamdan Dagalo bakunze kwita Hemeti umwungirije akaba nayoboye umutwe w'ingabo z'abaprokomanda Fidel Niyongabo aratubwira iby'intambara uko bihagaze
abategetsi b'ibihugu byo ku isi harimo aba leta zunze ubumwe za Amerika Uburusiya n'Ubushinwa hamwe n'ibihugu by'Abarabu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika barateye akamo impande zitana mu mitwe muri Sudani gusaba guhagarika intambara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yagabishije ko ingwano muri Sudani ishobora gutera ibindi bibazo ziyongera ku byari bihasanzwe ku banyagihugu Guterres avuga ati
The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic.
Abanyagihugu bari basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari biki byo bibazo byari yongeye kurushira muri iki gihe. Ndiyamirije ubwicanyi uriko buhitana ubuzima bw'abasivile n'ubukogwa kubaserukira amashyirahamwe ajeje gutabara bikanakomeretsa n'abandi isinzi. Ndiyamirije kandi n'ubusuma buriko buraba. Ndibukije impande zose ko zitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimo kubahiriza umutekano n'abakozi bishyirahamwe ONU n'abakorera amashyirahamwe ajejwe gutabara naravuganye mu mpera z'indwirangiye n'abategetsi b'abasirikare babiri bariko batana mu mitwe niko kandi ndavugana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ndifatanije n'abanyagihugu bo muri Sudani muri ibi bihe bitoroshe na gato mu gushigikira utwigoro two kugarukana ikiringo fata kibanza gishingiye kuri demokarasi hamwe no kubaka kazoza karangwa n'amahoro n'umutekano umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken nawe yasavye impande zitana mu mitwe muri Sudani kumvikana ku ngingo yo guhagarika bidatevye ingwano zigatangura ibiganiro yasabye kandi izo mpande zompi gufata ingingo zigenewe kugabanya imishyamirano no gukora ibishyose byose kugira ngo umutekano w'abasivile bubahirizwe Blinken yatangaje ko inzira yonyine ihari ari gusubira mu biganiro byubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bishingiye kuri demokarasi Blinken avuga ati
We have been consulting very closely on the situation in Sudan
Tubandanya gukurikiranira hafi biriko bibera muri Sudani turiko tuvugana n'ibihugu by'Abarabu byo muri Afrika hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu twese dusangiye impungenge kuri iyo ngwano hamwe n'ubwicanyi buriko bubera muri Sudani n'ukuntu iyo ngwano iriko igeramira abasivile tubona kumwe ko General Burhan na General Dagalo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bakingira abasivile n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu dusaba ko ingwano ihagarara bidatevye impande zitana mu mitwe zigasubira mu biganiro bizoshikana Kundwaro y'infata kibanza irongowe n'abasivile umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yabitangaje ku munsi wa mbere ahari mu Buyapani mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu inzu ikomeye kurusha ibindi mu by'ubusunzi ku isi byo mu mugwi G7 umushikiranganje Blinken yatangaje ayo majambo inyuma y'uko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa butangaje ku munsi w'Imana ko buriko bukurikiranira hafi biriko bibera muri Sudani kandi ko bwizeye ko impande zose muri ico gihugu zizoshira imbere ibiganiro zikabandanya inzira mfata kibanzi zotuma ubutegetsi busubira mu minwe y'abasivile ku munsi wa gatandatu kandi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwaratangaje ko butewe impungenge n'uko ibintu biriko biragenda muri Sudani bwarateye akamo impande zitana mu mitwe kazisaba kwerekana ugushaka kwa politike mu gufata ingingo zo guhagarika intambara bidatevye bubaye ubwa mbere leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bivuga rumwe mu gutera akamo gasaba ko ingwano ihagarara muri Sudani yamara naha makungu ariko aratera ko kamo abo basirikare bakomeye bariko batana mu mitwe basa n'abatiteguriye kuganira mu gihe bitana bicanye ku munsi w'Imana izo mpande zibiri zitana mu mitwe zari zumvikanye ku byari byasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU birimwo kugurura amayira yotuma abakomeretse batabagwa yamara inkoho zagumye zasana Naho Sudani yaranzwe n'imyaka itari mike y'ingwano kudeta n'iyindi migumuko Claude Kair akurikirana ibibera muri icyo gihugu yatangaje ko gutana mu mitwe kuri ko kubera ku mugwa mukuru Khartoum kuri ku rugero utari bwibonekeza imbere yaho n'ubwa mbere mu mateka y'icyo gihugu haba gutana mu mitwe gukomeye cyane nguko mu bice byo hagati ku mugwa mukuru Khartoum ingwano irabita bigacika kandi no mu bindi bice bya Sudani hamwe n'intara ya Darfur yo mu burengero hamwe no mu ntara ya Kasal yegereye ubibe mu buseruko bw'igihugu
Njuti mukomeje kutega matuku ya mkotu kwa wajezaga humuli kujito ondona hatu ya sore jenda wa shimie mwese mwabanya na atuko mbara likire kukomeza ukuli kile vindi vila nilo vila chuhano kujikuli ya Amerika jamumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma Nadia Tahaniwe wejera nije majgui mora ya makuru tukwe setu na jira tuti amaro na mahiru ya kuri mwese.